twashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose abari Uganda mu karere ka Kisoro. Namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane nini nahazwe. Ingingo nkuru ziyagize u Rwanda kuri wa Mungu rwahimbaje umunsi wo kwibohora ku nshuro ya kabiri kuva ikiza cha COVID ya 19 caduka mu ico gihugu. Nta birori byo guhimbaza uwo munsi byahabaye nkuko byahoze muri kahise.
Kurwanya no gutsinda COVID ni imwe mu nzira yo gukomeza ibikorwa byo kwibohora. Urwego rwo kwigira turakora ibishoboka byose ngo twubake ubushobozi bwo gukora inkingo n'indi miti mu Rwanda. Ibi bizagabanya guhora twiringiye imiti ituruka hanze y'igihugu.
Uyu ni President w'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo yashikirije kumbonesha kure y'igihugu. Aha yariko yizeza ko u Rwanda rugiye kuronka uruganda rukora incancu n'imiti mu ntumbero yo kuvavanura no kuzera inze hanze. Mu yagezweho ijyanye no ku isi Vatikano havugwa ibiturire mu bahoze mu bigega bikuru by'ubwungere bwa Ekleziya Katolika. Amakuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase mu hagufi y'amaradiyo yanyu. Reka amakuru tubafitiye tuyahere kuyagezweho ijya nino ku isi. Abantu bagera kuri 29 bahitanywe n'isanganya y'indege ya gisirikare yegukira igihugu cya Philippines. Umushikiranganji wo kwivuna abansi muri ico gihugu Delphin Lorenzana yatangaje ko abakomerekeye muri iyo ndege yarigwiriyemo abasirikare ari 50, abakironderwa iyo bari ni 17. Itorokanizo ry'amakuru ya Bongereza Reuters ijwi rya Amerika rikesha no makuru ryavuze ko iyo ndege yo mu bwoko bwa C-130 yahiye iriko imanuka mu ntara yitwa Sulu iri mu majepfo ya Philippines. Iyo ntara imaze imyaka n'imyaka iberamo intambara hagati y'ingabo za leta ya Philippines n'abarwanyi bitirira idini rya Islam. Umuvugizi w'igisirikare cya Philippines Colonel Edgar Aravero nawe yavuze ko amatohoza y'ibanze yerekana ko atagitero cagabwe kuri iyo ndege. Yongera atangaza ko amatohoza agiye kubandanya kugira ngo bamenye icyatumye isha iriko irururuka. Tuve muri Philippines twerekeza muri Congo Brazzaville, aho abategetsi batangaza ko bashobora kujugunya incancu za COVID ya 19 ziri hagati y'ibihumbi 198 n'ibihumbi 100 bitarenze mu mpera za kuno kwezi kw'indwi iturimo. Izo ncancu zishobora gutabwa bivuye ku banyagihugu batariko barahurumbira isekeza ryo kwicandagisha. Ni incancu zakozwe n'igihugu c'Ubushinwa, ico gihugu congera kiziha Congo Brazzaville kwa gusa. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muri Congo Brazzaville Gilbert Mokoki yabwiye abashinga amateka ko ico gitigiri c'izo ncancu kidatanzwe vuba bwangu hazogera mu mpera za kuno kwezi zarataye igihe. Muri rusangi Ubushinwa bwahaye Congo Brazzaville incancu zigera ku 300 zigishika muri ico gihugu. Abanyagihugu barazihurumbiye ariko ku mwanya wa zuritera ni kwa abanshi bazinumbiye bivuye ku bihuha bizivugwa ko hambavu y'ivyo bihuha bajejwe amagara y'abantu babeshuza. Abanyagihugu basigura ko ikibaraje ishinga gusumba ari ugucumukate w'abana hakuja gucandarwa ikiza cha COVID ya 19. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda agezeho ijyanye no ku isi cyasozerere ku mugabane wa Buraya. Umucamanza w'i Vatikano mu Butaliyano yatanze itegeko kuko abantu 10 barimo Cardinal Angelo Becciu higeze kuba umwe mu bahanuzi bakuru ba Papa Francisco baburanishwa ku byaha birimo ubunyonyezi bw'ubutunzi bwa Ekleziya Katolika no gukoresha nabi ububasha afise. Ivyaha abo bantu bagirizwa bishingiye ku igurwa ry'inzu ifise agaciro k'imiliyoni 200 mu madolari ya Amerika. Iyo nzu yaguzwe ku kumurwa mukuru w'Ubwongereza I Londres bivugwa ko yegukira abagwiza tunga b'abataliano ikaba yaguzwe mu gipfumu cinshi hakoreshejwe uburyo bwa Ekleziya Katolika igihe intambwe zo kugura iyo nzu zatangura mu 2014 Kardinal Betruyu yari mu banyamabanga babiri bakuru I Vatican uru rwego mwomenya ko ari narwo rucunge rifashanyo za Ekleziya Katolika mu itangazo Kardinal Betruyu yasohoye yahakanye ivyo yagirizwa avuga ko ari umwere ariko azira abashaka kumugira nabi no kumucafuriza izina Kardinal Betruyu muri iryo tangazo yumvikanishije ko atari we azobona harageze ngo aje imbere y'ubutungane kwisigura uwo mu Kardinal Betruyu w'imyaka 73 nabo basangiye dosiye bazorenguka imbere y'ubutungane bwa Vatican igenekerezo rya 70 ku kwezi kw'indwi nyene abandi mu basangiye dosiye harimo Musenyeri Moro Carlino yahoze ari umunyamabanga wa Kardinal Betruyu Musenyeri Enrico Crasso yahoze ajejwe ikigega cy'umunyamabanga bwa Vatican ico kigega kirimo amamiliyoni n'amamiliyoni y'amafaranga y'amaero kwibikwamo amafaranga Vatican kwa nk'ingabire abandi mazoburanishwa muri urwo rubanza barimo umufasoni yitwa Cecilia Marugna bakuze kwita madame wa cardinal umufasoni zigeze kuvuga ko ubunyamabanga bukuru bwa Vaticano bwabwaramushiriye kuri konte ya banke yiwe iri muri Slovenia amafaranga agera ku 500,000 vy'amaero mukanya dushatwerekeza mu karere k'ibiyaga bigari Ayo mukareye kibiyaga bigari tuyahera mu Rwanda aho kuri no wa Mungu ico gihugu cahimbaje umunsi wo kwibohora president w'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo yashikirije kumbonesha kure y'igihugu yasavye abanyarwanda kwirinda covid ya 19 gusumba uko vyahora bivuye ku bitigiri vy'ubwandu vyaduze cane president Paul Kagame muri iryo jambo yijeje abanyarwanda kuzobona uruganda rukora inkingo n'imiti mu minsi iri imbere ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Asumta Kaboyi
Habiro ribyabaye kuri uyu munsi wo kwibohora wabaye ku 27 kubera COVID-19 ikomeje kwiyongera mu Rwanda gusa umukuru w'igihugu yagejeje ku banyarwanda ijambo ryanyuze kuri televiziyo y'igihugu aho yasabye buri wese kwirinda kurusha uko yabikoraga mbere
uyu mwaka ntitwashoboye kwizihiza isabukuru yo kwibohora uko bisanzwe ni nayo mpamvu tugomba gukomeza urugamba rwo kurwanya ubwiyongere bwa COVID muri iki gihe ubu ni ngombwa ndetse ni ngombwa cyane ugereranije n'ibihe byatambutse gukurikiza ingamba zishyirwaho na Minisiteri y'Ubuzima n'ibindi bigo hagamijwe gukumira ikwirakwizwa rya COVID no kurokora ubuzima bw'Abanyarwanda
Ukuri igihugu asabye abanyarwanda kurushaho kwirinda mu gihe imibare y'abandura umunsi ku munsi ikomeje kuzamuka ari na kuhitana abatari bake kuri wa gatandatu Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko ku munsi umwe gusa abantu 498 aribo banduye COVID-19 12 ikaba yarabahitanye kuri wa gatandatu n'ubwimi bari komeje gutera impungenge batari bake Perezida Kagame yahaye abanyarwanda icyizere kwiyubaka ry'inganda zikora inkingo n'imiti
kurwanya no gutsinda COVID ni imwe mu nzira yo gukomeza ibikorwa byo kwibohora muri iyi minsi tugiye kubona izindi nkingo zidufasha kongera ubwirinzi bw'umubiri duhereye ku barusha abandi byago byo kwandura COVID turifuza nuko zigera ku banyarwanda benshi uko bizagenda bishoboka ariko mu rwego rwo kwigira turakora ibishoboka byose ngo twubake ubushobozi bwo gukora inkingo n'indi miti mu Rwanda ibi bizagabanya guhora twiringiye imiti ituruka hanze y'igihugu itabonekera igihe cyangwa itangwa hagendewe ku zindi nyungu ariko birasaba igihe kandi tugomba kwihangana hagati aho buri wese afite uruhare runini mu kuba maso no guhindura imikorere kugira ngo tubashe kugabanya ibyago byo kwandura virusi yandurira mu mwuka
mu cyumweru gishize nibwo leta y'u Rwanda yasinyanye amasezerano n'umuryango w'ubumwe bw'iburayi amasezerano afite agaciro ka miliyari 3,600,000 amafaranga y'u Rwanda amasezerano yo gufasha u Rwanda mu rugendo rwo kubaka uruganda rukora inkingo u Rwanda ruri mu bihugu bitatu byatoranyijwe ku mugabane wa Afurika kwa zubaka uruganda rukora inkingo za COVID-19 uretse rwo ahagaragara n'igihugu cya Afrika y'Epfo na Senegal umunsi wo kwibohora bahuriranye no gutaha umudugudu w'igitegererezo wubatse mu Kinigi mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru ni ku nshuro ya kabiri u Rwanda rutizije umunsi wo kwibohora kuva icyorezo cya COVID-19 kigereye mu gihugu imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu 41,696 ari bamaze kwandura COVID-19 muri bo abantu 27,666 bamaze kuyikira mu gihe abagera ku 13,623 bakiyirwaye naho 65,065 ari bo imaze guhitana usibye ijambo ry'umukuru w'igihugu yagejeje ku Banyarwanda nta bindi birori byigeze bibaho kuri uyu munsi wo kwibohora Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta Kaboyi urakenuye tugume kuyavugwa ku Rwanda hari umugwi w'abasenateur n'abadepute ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika wongeye kugaragaza impungenge batewe n'ipfungwa cy'umunye politiki atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda Paul Rusesabagina Mikete abo bashinga amateka n'abakenguza amateka ba Amerika bandikiye umushikiranganje ajeje imigenduranire ya Amerika n'andi makungu Anthony Blinken bamusavye gukoresha inzira ya kidiplomasi yose ishoboka kugira ngo Rusesabagina arekurwe mugenzi wacu Temistocle Mutijima ari mu burengerazuba bw'u Rwanda yasomye ibiri muri iryo kete maze adutegurira inomuro
Iyo barua bigaragara ko yanditswe mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatandatu igashyirwaho umukono na basenateri n'abadepite bose hamwe 41 iributsa ko mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize hari indi barua abadepite n'abasenateri 36 bandikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba gusubiza Paul Rusesabagina muri Amerika kongera guhura n'umuryango we abo bakagaragaza ko na n'ubu bagitewe impungenge n'uburyo bunyuranyije n'amategeko leta y'u Rwanda yakoresheje mu gufata no gufunga Rusesabagina cyo kimwe n'amakuru aturuka mu muryango no muri fondasiyo ye ko leta y'u Rwanda yamwangiye kubona ubwunganizi mpuzamahanga ikanakomeza guhonyora uburenganzira bwe kubiganira girana n'abamwunganira b'imbere mu gihugu Izi ntumwa za rubanda zivuga ko umucamanza uburanisha urubanza rwa Rusesabagina yanze kumurekura by'agateganyo ahubwo abategetsi ba gereza bagahitamo kumufungira mu kasho kawe n'amasaha agera kuri 23 ku munsi bakanakomeza kumwima imiti yandikiwe na muganga bati benshi muri twe twahuye nabo mu muryango we ndetse n'abamushyigikiye batubwiye ko Rusesabagina yaba yarakorewe ibikorwa bibabaza umubiri mu gihe cy'ibazwa rye Iri tsinda ry'abasenateri n'abadepite rivuga ko ikirenze kuri ibyo bakimara kohereza ibaruwa ya mbere bandikiye perezida w'u Rwanda Kagame umuyobozi wa kaminuza ya St Mary I San Antonio muri leta ya Texas yagaragarije urwego FBI rushinzwe iperereza muri Amerika impungenge atewe n'ibikorwa by'ubutasi by'abakozi ba leta y'u Rwanda kuri iryo shuri ni nyuma y'aho abadiplomate ba leta y'u Rwanda ngo baba barihaye uburenganzira mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku nyandiko yo kuri murandasi y'ikiganiro cyari cyakorewe muri iyo kaminuza ku birebana n'ifatwa rya Rusesabagina bati iyo myitwarire irashimangira ibikubiye muri raporo y'ikigo Freedom House ivuga ku bikorwa mpuzamahanga bya leta y'u Rwanda byo gukomeza kubuza amahwema bayinenga hirya no hino ku isi Aba basenateri n'abadepite baributsa bwana Anthony Blinken ko yari yabijeje mu nyandiko ko ubutegetsi bwa Biden na Harris buzakora ibishoboka bwana Rusesabagina kaburanishwa mu buryo buboneye kandi bunyuze mu mucyo bati tukwandikiye tugusaba ibisobanuro birambuye ku by'ubutegetsi bwaba bumaze gukora ku iburanishwa riboneye rya Rusesabagina kugeza ubu n'igisubizo cy'abategetsi b'u Rwanda abo bakavuga ko mu kibazo cya Rusesabagina hari byinshi na n'ubu bitarasobanuka bati niba intumwa idasanzwe y'ibiro bya perezida ku birebana n'ibikorwa byifatwa bugwate ikiyoboye ibikorwa bya minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu gushaka uko Rusesabagina yarekurwa dukeneye kumenya umusaruro ibikorwa by'iyo ntumwa idasanzwe bimaze gutanga ku muhate wa leta zunze ubumwe za Amerika kugeza ubu izo ntumwa za rubanda muri Amerika zivuga ko bitewe n'uko ubutabera bw'u Rwanda bukomeje guhonyora uburenganzira bwa Rusesabagina bwirengagije ibyo bwasabwe n'ubutegetsi bwa Amerika ko agomba guhabwa ubutabera buboneye zikeneye kumenya niba mu gusubiza kuri ibyo hari icyo leta ya Amerika iteganya gukora cyane cyane mu mibanire y'icyo gihugu n'u Rwanda bagasoza basaba bwana Anthony Blinken gutanga ibisobanuro ku bikorwa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Amerika ku bufatanye n'izindi minisiteri yaba irimo gukora mu gukumira iterabwoba ibuzwa amahwemo n'ihohoterwa byakwibasira abandi banyarwanda baba muri Amerika nasoza nibutsa ko nubwo yivanye mu rubanza avuga ko nta butabera yizeye mu gihe uburenganzira bwe butubahirizwa bwana Paul Rusesabagina yasabiwe n'ubushinjacyaha gufungwa burundu igihano kiruta ibindi mu Rwanda ni mu rubanza riganwamo n'abahoze ari abayobozi n'abarwanyi b'umutwe wa FLN ashinjwa gushinga no gutera inkunga mu bitero bihungabanya umutekano ku butaka bw'u Rwanda.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Leta y'u Burundi yahagaritse icukurwa ry'ubutare bwitwa Terre. Abacukura inzahabu nabo bahabwa agasopo. Ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka busigura ko sosiyete yimba ubwo butare buri hake ku isi itubahirije amasezerano bagiranye. Idonido y'ibi byose na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Umushikiranganji w'ubutare n'agataka yandikiye amasosiyete atandukanye harimo Rainbow yimba ubutare bwa Terre mu Gifaransa ahitwa Mugakara mu ntara ya Bujumbura, ayabwira ko amasezerano bagiranye na leta ahagaritswe. Umushikiranganji Ibrahim Wizeye yanditse mu ikete Ijwi rya Amerika rifite ikopi ko yabisabwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Iyo sosiyete y'Abongereza yagirizwa ko itubahirije amasezerano yo kwimba ubutare bwa Terre, kubudandaza no guterera mu kigega cya leta. Ayo makosa umushikiranganji wa mbere yaheruka kuyabwira abashingamateka. Alain Guillaume Bunyoni yemeje ko amasosiyete acukura ubutare cyane cyane bwa Terre yahombeje igihugu mu myaka itanu iheze.
Tugiye kubishyuza ubwa mbere hakiri nk'imyaka ibiri itatu nk'umugakara bavuze ngo ahubwo twasanze twariheze ngo metode twakoresheje ngo nta butare tubunga. Twabwiye ati mweko ku mwaka niwe mwabwiriza gutanga contribution y'ibihumbi amajana atanu y'amadolari, none ko imyaka ineza atacyo muratanga. Mugabo twumvirije bourse yabo y'i Londres tukumva bavuga Terre z'i Burundi, mugabo zikavugwa Londres bishyitse ngaha mu Burundi tukabura ikintu ku nkoko. Tuvuga tuti rero ntimusubire nta na jean ntizogenda, tujya tubona abasha barahiye cyumva ngo ahubwo twari twimirije ngo kuexporta ngo itoni 25 kuri indwi ngo umuntu biza ngo tuexporte ngo itoni ijana ngo none ibintu bizoca bikomera. Kumbe mwari mufise amatoni ahari yuko exporta, mwatubwiye yuko atacyo mwaronse. Mukurindira ko mwisigura kuri ibi byose mwakoze amakosa, nta kintu na kimwe musubira kuexporta.
Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika, ishami Oricom rirwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta ryashikirije ko igihugu gihombera uburyo bwinshi mu masoko ya leta atangwa hadakurikijwe amategeko. Gabriel Fyiri atwara Oricom aributsa amasoko iryo shami yaheruka gukora ko amatohoza harimo ayo yimba ubutare ko arimo ubunyonyezi.
Ibi byo gutanga amapasiporo, impapuro z'inzira n'izindi bibita impusha zo kugendesha imodoka, controle technique ni ukuvuga gusuzuma ko imodoka zikomeye, aha nocanja no mu masoko yo mu butare batanga amafaranga kandi nahone agaca yigira mu mifuko y'abantu ntiyigira aja kuri compte general de tresor kubera ibintu by'amakomisiyo n'ibiturire bigenda ku ruhande mu mifuko y'abantu. Castellite, Wolframite, ibi bijanye na Terre, Corta na Nikere, inyungu z'abantu kudakoresha ku mugaragaro, clientelisme, favoritisme n'ibindi.
N'umushikiranganji wa mbere aremeza ko atabiharuro kanuni bihari byerekana ingene leta yungutse kubera ico gisata c'ubutare n'inzahabu. Avuga ko harimwo uruhombo kandi ko abakora muri ico gisata bakorera mu gifuri.
Ntabiharuro bihambaye dufise biva mu butare kuko abantu benshi baje ku butare mu Burundi gutwara bahaya amamizandomeri kubahagarika bakoze batwiba, tubaretse twosanga isi y'u Burundi bayuguruye bakayisiga irangaye tukabura n'ivu ryo gufurira ibyo binogo kuko uyakwera n'inzembe. Niko nabivuga,
abagwanya ibiturire nabo bifuza ko itangwa ry'amasoko ya leta cane cane y'ubutare vyosubigwamo maze amategeko agakurikizwa ku neza y'igihugu.
Usanga leta n'abanyagihugu batandukanye bahanoba ari ibintu bitungisha abantu gusa, arico gituma rero twebwe tusaba neza yuko ibintu vyosubigwamo. Dushimira umukuru w'igihugu kubona yafashe ingingo yo kubihagarika ibi byo gukingira itunga ry'igihugu, twikifuza yuko co bihogwa ca leta yose kugira ngo abasuma batuzwe batebomoke. Inzahabu zishoka ni nyinshi cyane zitirigwa Burundi bwa amafaranga yacaja nta wuziya yahariho.
Isosiyete Rainbow yeshuye umushikiranganji ko yemeye ingingo yafatiwe, gusa irahakana ko yahombeje leta nyabuna ikavuga ko nayo nyene yakoze ihomba. Uburundi bwatanguye kwimba ubutare bwa Terre mu Gifaransa mu mwaka w'2015. Ikinyamakuru cyitwa statista.com cyandikirwa mu Budagi gikunze gushira habona ibiharuro bifatirwa ko cyane cyane ku Butare cerekana ko mu mwaka w'ibihumbi 2019 u Burundi bwari mu bihugu 9 bya mbere ku isi be mu Butare bwa Terre bwinshi muri Afrika kikaza mu kibanza ca mbere. Abagwanya ibiturire n'itezagwa ry'amatungo ya leta batangazwa n'ingene ico kibanza ciza ku isi kidatuma u Burundi buharonkera amafaranga menshi y'agaciro. Cyeklaveni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu gihugu cy'u Burundi mu gihe uburuhuko busanzwe bwatanguye kuri bamwe n'abandi. Bamwe mu bigeme barimo Miss Ngoma y'u Burundi ariwe Anna Niera bahora mu bikorwa byo kuja ku mashuri y'abigeme mu gihugu hagati kubaha impanuro. Mu kiganiro mugenzi wa Chohiani Tangishaka yagiranye na Anne hamwe n'abandi bigeme barimo Keti Bigirimana hamwe n'userukira bagenzi we mu ishyirahamwe ry'urwaruka Aja Pariwe Evelyn na Batamuriza aratangura avuga icabatumye gutanguza ico gikorwa.
Murakoze hama icyambere na mbere cyatutumye tugeze cy'injiriro kuko kenshi usanga abigeme aba mu gihe cy'uburuhuko bunini bahura n'ingorane zitandukanye kandi ibyo bikava ko barose umwanya uri bivo donko umwanya bashobora kuba bisanzuye bagaca bajya kwisanzurira mu ngeso mbi oriyo yo kwisanzurira mu ngeso nziza. Ubusanzwe akaruhuko n'akajyo keza ko gufata umwanya widegembya atazi gufata atashoboye gufata cyane ukaja mu bindi rero ibyo bindi iyo batarose uwakangurira gukora ibyiza kenshi usanga babijyana mu ngeso mbi cyane cyane ingeso z'ubuhumbu. Ko naraganiye n'abayobozi b'amashuri barambwira cyane cyane yuko iyo nyigisho yuko bakwiye kwirinda ingeso y'ubuhumbu twoyishyiramo kubera kenshi cyane usanga ariho abana b'abakobwa batwariye amada ugasanga nyine byabaguye bahuye n'ingorane zitandukanye cyane cyane byerekeye ibyo nyine. Icyo gituma rero twiyumviriye yuko twobatekerera impanuro z'uko bakwiye kwitwara mu buruhuko kugira ngo uwumva yumvireho kuko hariho abo usanga bigoye ariko iyo kebuye nabyo biba byiza kuruta. Ego
murakoze cyane. Nawe Kiti Merveille shubyire muri make bimwe mu bikorwa urimo muri iminsi mu bikorwa bya minsi yose usanzwe uri gukora uduki muri iminsi.
Murakoze. Nuko mubivuge mu bikorwa bya minsi yose nsanzwe tambaye na mbere ndumunyeshuri kandi nkaba nkora n'utundi dukorwa dushobora kuba twofasha kugiha inzu kumenya ibyo kugura afasiyo kandi dukorana n'abigeme ba Ngoma donc Miss Ngoma mu bikorwa bya minsi yose kuja kuganiriza abigeme ntituganiriza gusa abanyeshuri ariko tuganiriza n'abigeme bose n'abakenyezi kuko tubona ko aribo niyo point novuga dufatira ko cyane dufokasinga ko kuko tuzi yuko hari bishyira hasi mu buryo bumwe cyangwa ubundi tushaka kubafasha cyane cyane kugira ngo babe bogira iyo self confidence donc kwigirira icyizere kugira ngo bagire icyo bafashije no mu buzima bwa minsi yose mu miryango yabo n'abana babo kuko akenshi tubona yuko indero itangwa cyane cyane n'umubyeyi w'umwana donc umumama rero abo bana bazoja kugira indero bakuye ku babyeyi babo niyo baba bafise ibyo novuga self confidence nabo bazoyitransmeta ku bana babo bikaba byoroshye kugira ngo nabo tubigishe.
Birumvikana cyane ko mwihaye icyo gikorwa cyo kugerageza kwegera bagenzi banyu babigeme. Reka duhindukire kuri Eveline Batamuriza mu ishyirahamwe AJAP. Ishyirahamwe mu mpunyapunyo AJAP ni Association pour une jeunesse africaine progressiste. Eveline, nawe utubwira muri make ibikorwa biteguriye gukora kugira ngo bishobore gufasha abakiri bato bitegurire ici neza.
Mwishyirahamwe AJAP muri iyi minsi ariko hakorwa ibikorwa byo guhimiriza urwaruka none nkamwe namwe muserukira abakiri bato hari bikogwa cyane inyigisho nk'izo twaba twumvise abigeme muri Miss Ngoma bagirishije abigeme mu minsi yahera hari bikogwa nk'ivyo mwiteguye gukora cyangwa muri komurakora muri iyi minsi byo gutanga impanuro no kubagendera
eko n'ibyo dutanga n'iserondo karitanye n'amagara meza ukuvuga turafasha kwigisha abigeme ingene bashobora kwitwara muri iyi vakanse umwanya munini bawushyire mu dukorwa duto dushobora kubaronka uburyo bashobora tukahiriza ababyeyi batanguye amashuri turabahimiriza cyane kuko kugabanya marigara kuko abenshi nk'aho mperewe usanga mu mavakanse bazi ko ari ukuryamama bakabyuka batisisa ako tuba tugerageza kubigisha tukabereka ingene bashobora kwitwara ama tukongera tukabigisha bana ko buhate igishinga cya corona biri nacone turagira icyo tukivuze ko kugira ngo bamenye ingene bitwara bakikingira tukongera tukabigisha n'ingaruka mbi zo kugendera mu ngeso mbi kugira ngo bikingire umugera wa sida.
Ibyo bikorwa mwaba mubikora haba aho mubegeranya mu mahuriro amwe amwe ayahe cyane muja ku mashuri yabo batarava ku ishuri muhura nabo hehe ryari kangahe
turabasanga ku mashuri tukabigisha.
Tugaruke kuri ba Miss, tugaruke kuri Anne Niera. Anne, izi nyigisho none cyane ibi biganiro mwatangiye guha abigemeye kuri ayo mashuri mu bagendera ko barazishyira mu ngiro barazishyira mu bikorwa byabo no mu byo bakora byose bya misi yose canke barabyumva uwo munsi bigahereraho uburyo mushobora kubona ko babishize mu ngiro ni nk'ubuhe.
Murakoze cyane. Icya mbere mwabyumviye kuba bagerageje kugana inyuma y'izige nyigisho ni uko baba babishimye bisigura ko baca babishyira mu ngiro turetse ko ubu unyumva ko hose ntiragira ahantu hanini ariko iyo umuntu akebura ubundi n'ubuzi uko abyakira ariko twebwe bivanye n'uko twababona twitira ko babyakiriye kandi ni byiza ko ukeburwa n'urwaruka mugenzi wawe kuko iyo ukebuwe n'umubyeyi cyangwa umuntu agusumba bigira ku mutima ati kumbure bajya babirenganye ariko bakebuwe n'urwaruka mugenzi wabo birafasha parapoo njyewe kubyo wanje nigira ko bazobikurikiza cyane cyane ko abana biga mu mainterna baba batekanye iyo umuntu abakebuye baca bumvira ibyo nizeye ego
kiti
kumenya feedback tuzabimenya bagarutse ku ishuri bose bagarutse ari amahoro ego
kiti nawe hari icyo uhora ubona bungutse iyo mubahaye nk'inyigisho nk'izo
ego cyane hariho icyo bunguka nk'uko nanjye nshobora kuba narabaye muri interna iyo experience ndayifise cyane cyane ko abantu batakira ibintu cyo kimwe hari uwo ushobora kubwira ukabwira abantu mu ruhame ubwabo umwe akumva yuko ari byiwiwe cyane hari n'uwundi bimufata umwanya munini kugira ngo aze kwibuke bya bintu wamubwira maze ashobora kubishyira mu ngiro rero na cyane cyane ko ari twebwe abajone nkabo nyine tuba turiko turabibabwira biroroshye cyane kugira ngo badufatire kw' akarorero bavuge ati nimba uriya yarabishoboye nanjye ndabishoboye rero icyo byoroshye kuri bo kugira ngo batere bavyakira kandi twarabona neza yuko ari ikintu bariko barakira cyane mu gihe kurabigisha ukabona yuko bariyenteye
akwenunga duche dusozira makuru twatwa fitiye muri kano kanya dushimira abagize uhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri micro mari kumenaje we Diane nini nahazwe ibiganiro namakuru zino mugoroba byashizwe hamwe na Facile Gebehu twe ni kwizina rya bagenzi bacu tubikibaniye twifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mwo byose aje Diane tuzaza kongera mu gitondo n'andi makuru azobagezeho mu kurindira ndayifurije kubandanya muranirwa mu byanyu no mu banyu mugira ijoro ryiza na hejo mu gatondo.